Iri ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabamukije inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu tubafitiye kuri iyi saha.
Turaza turongereza turagerageza tukarima hanini tukaza turashora gushika tuzakwize ibikoresho.
Uwo ni umunyeshuri yiga mu mashuri y'intango mu ntara ya Muramvya mu Burundi asobanura ingorane bahura nazo mu kurondera amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri kubera ubukene buri mu miryango. Turavuga no kuri koperative Kwadu itagurishijwe icamunara mu Rwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho ubushikiranganje bw'itaye impunzi bwifatanije n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itaye impunzi HCR vyazindukiye mu gikorwa cyo gutanga ikarata ziranga impunzi kubitiro ico gikorwa cahereye ku mpunzi ziba mu gisagara ca Kigali. Izo karata z'impunzi abategetsi ku mpande zombi zemera ko zizofasha impunzi mu bikorwa biziteza imbere mu by'ubutunzi mu buzima zibayemwo n'ibindi. Inkuru mugenzi wacu Eric Bagire ubusa ariko aradukurikiranira tukaza kuyibashikiriza mu makuru n'ibiganiro byacu by'igihe cy'isaha imwe n'igice zo mu ijoro mu masaha mu Burundi no mu Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda kandi abanywanyi ba koperative Kwadu ikora umwuga wo kubaga ibitungwa no kugurisha ibikomoka kuri ivyo bitungwa mu karere ka Rubavu barishimira ko itagitejwe icamunara n'inyuma yuko ubushikiranganji bw'ubucuruzi n'amahinguriro bufasha ingingo yo gukurikirana abayobozi bayo banyuruje amatungo akaba aribo bayishura. Umenyeshamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru y'Idonido.
Icyo tugarukaho ni uko ibintu by'ubujura mu makoperative bigomba guhagarara kandi bizahagarara. Abayobozi bose bagaragaye ubusembwa cyangwa bagaragara ubusembwa ubungubu
ni Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana Vincent Munyeshyaka ahumuriza abanyamuryango ba koperative Kwadu. Ni koperative ikora umwuga wo kubaga imwe mu makoperative yagaragayemo ibibazo by'imicungire mibi y'umutungo no kunyereza ku buryo yarigezeho gutezwa cyamunara kandi abanyamuryango batazi igihe umwenda banki bishyuza wafatiwe. Minisitiri Munyeshyaka abwira abanyamuryango ibyemezo byafashwe mu gukemura ibibazo byugarije iyi koperative.
Abanyamuryango mwese n'abari barimo gusezera mu bireke muhame muri koperative, turashyiraho abacungiye koperative yunguke, dushyireho abakozi duhemba kandi tuzakurikirana gukemura ibibazo byose bihari, ari iby'amafaranga, ari iby'imiyoborere, ari mu mitungo yayo yose barurwe igaruzwe, abayibereyemo imyenda bose ayo mafaranga agaruzwe, abanyereje bose ayo mafaranga agaruzwe, banafashe koperative imyenda yafashe nayo itangire ikore iyishyure. Ikindi tuvuga bya cyamunara n'ibiki byose mu byibagirwa koperative yanyu turayishyiriraho ubuyobozi tuma tubikurikirana buri munsi.
Ni imyanzuro yanyuze abanyamuryango bavuga ko nta nyungu bigeze babona muri koperative yabo kandi yinjiza amafaranga atari make nkuko bamwe babigarukaho.
Njewe kuba leta y'ubumwe yadutekerejeho ministre w'ubucuruzi n'inganda akaba yageze hano kuri njewe navuga yuko ari nko kuzuka kw'abanyamuryango ba cooperative kuko twari twarashyizwe mu kintu kimeze nk'icyobo twarapfukiranywe aho abari bagize komite ya mbere bagiye bafata impapuro badusinyira umwenda tutazi buzuza impapuro mimbano za miliyoni zigera kuri miliyoni 200 zisaga
ibibazo byari birimo harimo uburiganya bwagiye bubaho batutangiriye cooperative hinjiza abanyamuryango mu buriganya imaze imyaka 5 ikora ariko kugeza ubu nta munyamuryango numwe urakabona n'igicere cy'10 abenshi muri make babayeho gutyo ntacyo cooperative yari tumariye.
Ministeri y'ubucuruzi n'inganda iravuga ko yahagurukiye gukora ubugenzuzi mu mikorere y'amakoperative kugira ngo abashe guteza imbere abanyamuryango bayo no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Bwana Vincent Munyeshyaka ni uyoboreye ministeri.
Ikitugaragariye nko muri aka karere ka Rubavu ariko ubu byo mvuga birajyana n'ibyo twabonye uyu munsi kuko nejo tuzakomeza hari iriya cooperative twabanjemo ikora umwuga w'ububazi iyo twasanze ari cooperative ifite ibibazo byinshi cyane harimo amafaranga menshi bigaragara ko yibwe ariko harimo n'ibibazo byo kubona ababayobora nabo abenshi nta bunyangamugayo bafite iyobowe neza yakunguka kandi kagirira akamaro abanyamuryango. Niyo mpamvu rero twiyemeje nka ministeri kureba ukuntu muri iyi minsi twabafasha tukazahura iriya cooperative igasubira ku murongo.
Iyi cooperative ikora umwuga wo kubagira mu mwenda wa miliyoni zisaga 280 z'amafaranga y'u Rwanda kandi abanyamuryango bavuga ko batazi igihe yafatiwe. Ministeri y'ubucuruzi n'inganda hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative bivuga ko zimwe mu ngamba ziriho harimo no kongerera ubushobozi abakozi bakurikirana amakoperative haba ku rwego rw'umurenge ku karere no ku ntara. Profeseri Harerimana Jean Bosco uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative avuga ko abanyereje imitungo y'amakoperative atandukanye batangiye gukurikiranwa kandi bigikomeza.
Wawe yarafashe amafaranga muri kodo yibwirize ayishyure inzira z'ikigendwa naho ubundi ntabwo turabareka ntabwo turaborohera ntabwo turashobora gukomeza kwihanganira abantu bigize inyaryenge mu nyungu z'abanyamuryango. Turagira ngo ugiye muri cooperative abe agiye kuboneramo za nyungu atabonaga ari wenyine naho babandi bari gushobora kwiyita inyaryenge bakarya umutungo imiyoborere bakayigira hagati kabo abo rwose ntabwo turabihanganira.
Hari abasanga izi nzego zireberera amakoperative zigenda biguru ntege mu gukurikirana abarigise imitungo y'amakoperative hamwe bikanakekwa ko abagenzuzi nabo bahabwa amafaranga nabo banyereje bakabakingira ikibaba. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika.
Urakoze Claude Ganza kuri iyo nkuru. Tuze mu Burundi abavyeyi babeshejweho n'uburimyi mu ntara ya Muramvya baganya ko umwimbu baronka udatuma bakwiza ikenewe kugira baronke abana kwiga mu mwaka w'ishure wimije gutangura mu gihugu cy'u Burundi. Hamwe basigura ko ari kubera amafaranga y'ishure yiyongeye ko hafi inshuro zitatu kuyahora arihwa ahandi naho abashora ari benshi kuruta abaguzi. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Diane Ndonse ari mu ntara ya Muramvya.
Hano ku isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Muramvya abavyeyi hamwe n'abana b'abanyeshure umwe wese ahagaze imbere y'ivyo yashoye ahanini bigizwe n'ivyo bimbuye mu mirima nk'ibitoke, ibijumbu, imyumbati n'ibigori vyumye vy'imishishi hamwe n'ivy'intete. Abasanzwe bakorera muri rino soko bavuga ko umwimbu ari mwinshi kuruta uko vyahora hamwe bikava ko umwimbu wabonetse bigatako benshi bakaba bawuzana mu isoko kugira ngo barondere byankenerwa kubera umwaka w'ishure wimirije gutangura muri uku kwezi kw'icenda. Ariko rero uyu yashoye ibitoke avuga ko abashoye ari benshi kuruta abaguzi
kubera ko hari ubwirwa mera kugira abana mu mashuri.
Ibi bituma n'ibiciro by'ibifungurwa hano ku isoko bica bigabanuka. Imbegeti y'ibijumbu yahora igugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi indwi igugwa hagati y'ibihumbi bibiri na bitatu. Twumve uyu munyeshure uko abigenza kugira ngo azokwize ibikoresho byo ku ishure.
Ubuze witwa gute?
Ni nahazwe ya sente.
Wiga mu kangahe?
Mu wa gatandatu ngiye mu wundi.
Urashoye?
Eh.
None ubyo bijumbu buza kubikuramo amafaranga angana gute?
25 bibiri ntibarenza.
Azogufasha iki mu bijanye n'ibikoresho byo ku ishure kumwe ngo ni make?
Turaza turongereza. Turagerageza tukarima hanini tukaza turashora gushika tuzakwize ibikoresho.
Hari n'abandi bashoye ibitungwa bito bito nk'inkoko n'inkwavu.
Meze kuri atabije cyo.
Uyu ni yundi munyeshure yashoye inkoko avuga ko ahiza kugugwa ayongereza ayo yaramaze imitsi aca kwingero.
Witwa gute?
Nitwa ndiho ku bwamera hasi.
Be bavuze ngo bigamo kangahe?
Mu 12. Amafaranga y'ishuri bo yaraduze kobera umuntu acigamira gatano yatanga make. Kuma nagenda runguruza ni kwa duga. Joro hachani. Muna haragenda karimiri gihumbi ya karimira bibiri. Kutebu kazo kwiza ni kaya nazitana. Yigo.
Nane hiyo ngoko ni wali waroroi.
Niyo nari naroroi. Nari nabe ruchi. Na chenda iziganya kugele nze gura makai. Nze nda ishore hakeze kugura makai.
Niko amu vigenza.
Niko na amanda vigenza. Lega sino ya runga na nenda vigenzo.
Muhira nebo ya go.
Muhira wala ungeri. Kwele na kuhira.
Kubanye shure. Viga mashure ya reta. Amafaranga y'ishure yavuye ku 15,000 aja ku 43,000 ku gice cy'umwaka ugizwe n'ibice bitatu. Ku bavyeyi babeshejweho no kurima babona ko bitazoborohera kw'amabarosa y'amafaranga. Uyu numwe muri bo ahagaze imbere y'umufuko w'ibigori yashoye.
Uburi by'umugabo uruzira nk'ibyo ushora kugira ngo uronke ibyo kwitegurira umwana. Amakaye niyo menerevare. Mbe nk'uwiga kureho n'itikeri taraja ko n'ibindi bindi. Ubu no kubaha amasuka nta kindi kintu. Nta mwimbo mudashora kuronka ngo yigishe mu mwana. Ushora kuronka mwayo mahera ayo mahera ni menshi cyane. Nta mwimbo. Nta namahera ari. Nibyo ushora mbere urabura namahera.
Nkawo umufuko umugabo naza utahugurishije.
Oya. Njongira ntahe mbere nabunza amahera.
Biremurana.
Yego. Ndabiremurana cyane. Ni ndaronka umwanya nzobigarukana ari nko kuwa mungu.
Twibutse ko ubushikiranganje bw'indero butegekanya ko umwaka w'ishure w'2018 ushira w'2019 uzotangura itariki 10 z'uku kwezi kw'icenda uca twinjiramwo. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Chote zaacu mwandanya kuwimviriza ibiganiro na makoto bafitiye kuri iyi saha kuri radio ijwi rya Amerika Washington DC. Uko umwaka utashe ku itariki ya 30 kwezi k'umunani umunsi mpuzamakungu uwo kwibuka abantu bazimanganywa irengero ryabo rikabura bikozwe n'inzego za leta victime de disparition forcée mu rurimi rw'Igifaransa. Bimeze gute mu Burundi? Nivyo mgenzi wacu Thomas Kamirindi yaganiye ko na Pacifique Ninina Hazwe, umuyobozi w'ishyirahamwe Focode rikorera mu buhungiro.
Mu mwaka w'2016 hari mu kwezi kwa kane niho twari tumaze iminsi twumva imiryango myinshi dutabaza batubwira ko hari abantu babo bagiye barafatwa hirya no hino bagafatwa n'inzego z'umutekano mu Burundi, mu nyuma bajya mu busho butandukanye bakabura ababo iyo babashyize. Tubona ni ikibazo gikomeye kuko bitariko biravugwa. Niho rero twaciye dushyiraho isekeza twise Ndondeza. Ndondeza akaba ari ako kamo k'umuntu wese arikwararira agira ati: je bantwaye umuhungu wanje, je bantwaye umwana wanje, nanjye bantwaye data, jeho bantwaye umukobwa. Ugasanga bose ariko bararira bagira bati: twabuze iyo duta umutwe, mbega nta wo turondeza abaki iyo bari. Ndondeza rero nako kamo k'iyo miryango iri kwirarira bose tuza kubafasha tugata tuti: reka twese dufashe kurondeza ababo iyo bagiye.
Hari ibitigiri mufite? Ahari biragoye kumenya igitigiri nyakuri, ariko hari imibare mufite kugira ngo muhe abantu igitekerezo cy'abantu bazimira bakaburirwa irengero mu Burundi?
Duharuye imiryango imaze kudutabaza n'imiryango ishika 300. Abantu bazatubwira bati: uwacu yaragiye, n'abantu bashika 300. Ariko ibyo twebwe nyine twitoreje tumaze gusohora ko raporo n'abantu bashika 83. Hariho ayandi maraporo y'amashyirahamwe atandukanye bavuga yuko abanyurujwe mu Burundi kuva mu 2015 bari hagati y'300 n'99. Ariko nk'uko mubivuze si ibintu usanga byoroshye, kuko abantu benshi baranyuruzwa bari mu mayira nk'abari ko bajya mu Rwanda abaje aba mu Rwanda nabandi ugashanga imijyango yabo ntiyigeze imenya na kintu ugasanga wabaje yuko yajyabutse yagiye hanze naho kumbe mu nzira baramufashe baramaze kumunyuruza ugasanga bene abo bose ntibazwi uko bangana biragoye kuvuga ikitigira inyere nyezi ngo naba banyurujwe ariko nko muri Fokode abatwituye badutabaje tugeze ku 300
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Fiston. Fiston
ndabumva.
Ye, uratangaza iki?
Icyo ngiragomba kuvuga n'abatumye pacifique n'abamana bongiye. Bagire amatohoza yimbitse kugira ngo abari leta, leta nayo nyine yemere ikosa ari amashyira hamwe yatereye nanye nemere ikosa. Mugabo rero, ariko muri ibi bigo byacu kubera ko mu bihugu bikenye usanga inzego zikomeye rwose cyane z'ibipolisi n'ibindi. Iperereza kenshi kubera ko gasaniye amasasi n'ibindi bihugu kenshi bata ku nzego za leta mugabo uraze neza ego birashoboka leta bikaba birimo kubera ashobora kuba nko amasasi ya politiki mugabo kenshi leta irashobora kuba itarimo nayo nyine rero icyo nagomba kubwira uyu mutumire na bazoze bagira barinduke bakorane na leta bavuga ati ikibazo ni iki n'iki hanyuma bacereka abanyagihugu ahantu leta yaranzwe ko dukorana hanyuma abanyagihugu nabo barafisha ukuntu bavuga barafisha ukuntu bashyikiriza ibyiyumviro byabo leta izoremerwa ihere yerekana abo bantu nicyo agomba gutera
ye urakoze Fiston reka Pacifique nini nahazwe agira icyo akubwira
aragize neza Fiston ku cyumvira cye gutanga buriya rero ibyo ni byaha nyine bijyanye no kunyuruza abantu bikorwa n'inzego z'igihugu inyishu z'amategeko kunyine Fiston abivuze mu bihugu byose singahe iwacu gusa n'ahandi aho banyuruza abantu leta ntizigera zemera ko izo zinyuruza abantu bavuga ko ari abantu batazi iyo bagiye cyane ko ari ibihugu bindi byabatwaye cyane ko ari abagwanya babanyegeje leta ntizigera zivyemera ariko ikiba gitangaje ko ku Burundi ho nuko aya maraporo ariko aravuga tuyakora nko muri ndondeza turandika neza umuntu igihe yafatiwe tukavuga abamufashe tukavuga ababona igihe yafatwa tukavuga n'inzego tubona neza ko zamutwaye igitangaje leta y'u Burundi ntiyigera yishura ku kintu na kimwe kuri bene ibyo bintu turiko turavuga kandi tuba twerekanye neza urwego rwafashe uwo muntu urwo ariko mu bisanzwe n'ibintu by'ibiterasoni bisa n'uko leta iba yamaze gutanga imihoho iyo umunyagihugu ashobora gufatwa umuntu akwerekana abamufashe leta ntiyagira ikintu na kimwe na kimwe na kimwe ikora naho kuba kuvuga gusa ntibigera banavuga bumvise ko umuntu yanyurujwe n'ibintu by'akamaramaza uravye ko bigenda mu Burundi kuko ayandi mareta yo mu bindi bihugu baranavuga bakabesha bakabifukira iwacu ni ukuvuga ntibavuga umunyagihugu aranyika bikaba kanizwe n'ingoma ukaminga uwo muntu ntagaciro na gatoyi yarafishe uyu ariko aravuga kandi none amwibutsa ko ibi bintu biri kubera mu Burundi binababaje kuko atari bishasha abantu benshi mu batwara Burundi barabonye ababyeyi babo bafatwa mu 72 ku ntwaro ya Michel Micombero barabatwara nk'uko bagatwarwa n'abasirikare barabona bingiza mu makamyo y'igisirikare ariko nibigeze basubira kubabona benshi muri bo bakuranye gahinda kenshi cyane barindira biyumviriye batubona ababyeyi babo hari benshi n'ubu babayeho inyuma y'imyaka 46 bagira bati kumbure data yoba yagiye mu kindi gihugu kumbure umunsi umwe tuzomubona ni benshi babanye agahinda be nako bibaza ko bazobabona birabaje kubona abo nyene bagiriwe bene ivyo ari uyu munsi ariko arabisubiza abarundi kagahinda hagaruka uko nyene kumwe leta za kera za yakanye niko nabo nyine bayikora bihakana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twibutse ko umuryango w'abibumbye ubwawo wivugira yuko ibingibi byo gufata abantu bikozwe n'inzego za leta bakazimira burundu leta ikabyitaza ngo ntabwo izaho bari ari imigambi iba igamije gutera ubwoba abaturage no kubahabura. Ntarewe
yego ndabumva je ndi mu ntara ya Rumonge mu Burundi.
Yego akabazo kawe rero
ndagobanibazo mutumire ikintu babona gishobora gukogwa cyangwa baba ariko barakora kugira bizere nuko umbure bihagarare cyanke utungane utse buhane ababikora kuko barazwi anabashikirije
Pacifique
mushimira nawe ku ntego nahije gutanga ko cyaza mbagira ati mbega huko kwikiukira bino bintu bihagarare mbega hari icyizere ko bizotinda bigahagarara ababikoze bazotinda babihanigwe ikintu gihambaye rwose namambwira abantu bari kubarahura nibibazo cyane cyane imijyango nuko boba mu gutinya ibi bintu bikagumishirwa ahabona navuze ko tufix tumaze gukora raporo ku bantu mu 83 ari imijyango 300 maze kutwitura ariko ndaje ko ibitigiri byenga kure iby'abanyurujwe imijyango myinshi ari n'abatubwira bakatuzita umuntu wacu yaranyurujwe abamutwaje turabaze naba nabi ibintu byagenze gutya ariko turabasabye ntimuhirahire ngo mukire n'amata imijyango myinshi iratuza kuvuga ku bibazo by'ababo hari amadoshye twakoze usanga tudashyira abona kubera ko imijyango yatubujije kubivuga ko ariko ubwo bwo badace buzofasha ku bwanjye mbona ko imijyango yokubahuka ikabiduha kandi twe tubikora neza cyane ku buryo tutigeze twerekana ngo babiduhaye naba ariko birahambaye ko abagiriwe nabi baheza bakaja ahabona navuze nk'ibi byamaze kuba haraki imyaka 46 mu za 72 nta gikorwa nk'iki cyabayeho icyo gihe nta hantu ushobora gusanga aho byanditse neza uwanyurijwe wese n'uwamutwaye nko muri icyo gihe ariko muri kino kiringo turiko turabikora iki ni ikimenyetso ko ababikora bateza kumenya ku munsi n'abazobihanirwa bashobora kuba kwihenda ngo bafise ingufu uyu munsi ingufu z'ubutegetsi bwa politiki n'ingufu zihenda kuko zifise umwanya zimara ariko zamazihera ababaye ibihanganga bakomeye gute bose barahejeje abantu ariko barakora bino bintu bitwaje ngo barakomeye bamenye ko izo ngufu zizohera kandi umunsi umwe bazohana iyi dosiye iramaze gushika muri sentare impano z'amakungu ntihazobura bihanirwa ngaho ariko kandi n'amasentare yacu hari umunsi ubutungane bwacu buzosubira gukora amasentare yacu azohana abantu ariko barakora aya mabi ku bana b'u Burundi icyo nicyo cyizere nyamukuru navuga haraca umwanya ibintu birahinduka ariko abariko bagirwa nabi baduhe bino bintu bigende birandikwa bimenyekane abariko barabikorewe n'abariko barabikorwa
ijwi rya Amerika turaganira na Pacifique Ninina Hazwe umuyobozi wa Focode turimo turaganira ku bantu bazimira bajimijwe n'inzego za leta ibyo bita disparition forcée mu gifaransa kuri telefone turi kumwe na Thierry Thierry
ego mauro neza Thomas
n'amahoro akabazo kawe
ya nicyimbiro
yego
birababaje Thomas mbere ndanabivugira ko namwe abamenyesha makuru birageze ku rwego rwo hamushikirika kandi simbese bihora biba ndanibuka mu minsi heze narumvise hano iwacu ariko haravuga umumenyesha makuru yakorera ikinyamakuru iwacu yaravuzwe cyane kandi gushikisha ntitugirengero rero
uravuga ikintu cyitwa Bigirimana
ego Bigirimana rero ikintu kibazo cyane Thomas ni kimwe nuko umuryango ntumenye ubwa mbere wabo yoba yarapfuye cyangwa ntiyapfuye uma witeze kwadugaruka ukagumurindiriye hanyuma nabo kwituye ngo baze kuwufasha ugasanga nk'uko umugenzanze yahejeje ariko arabivuga ugasanga ba bantu nyine boje ngo baze guhoza umuryango nibo nyine bari kubakoresha ingufu ariko batera ubwoba ni ibintu rero menga abategetsi imbere bini iwacu muri Afurika ndabivuge gutyo hari akantu nibibazo k'ubu basigaye babuze iyo bashitse ku butegetsi baribagira ko umuntu ari umuntu ugasanga umuntu bamufata nko kumenga Pacifique nyine ariko arabivuga asigaye ari ikintu cy'ikidandazwa ikintu bakoresha kugira ngo bironkere amafaranga ukoresha ikiziga kugira ngo ushobore kugenda kuronka amahera uzi ko umuntu yapfuye mugabo uri kuratambuka ku muvimba abandi uri kurabikira ku nzira barindiriye ko waba azagaruka mugatapfagarutse nibazo rero rwego tugeze ko ndi buka umuhisi Mandela ariko arabivuga cyangwa imbere na n'uyu yarondeye yaharaniye demokarasi igihugu cyacu cy'u Burundi ndadaye yavuze ati dushaka u Burundi aho umuntu wese yishyira akijana apfana ko umuntu afatwa agacuranguzwa bunyamaswa birababaje rero kubona ko umuntu yitwa ko ari umutegetsi yumva ko umunyagihugu yahohotewe kandi agatwarwa n'inzego yarafise uburenganzira bwo gushobora guhimiriza gukarira cyangwa gukosora ugasanga uwo muntu yirabiye hirya ugasanga umenga nta na kimwe ashoboye kubikora ko ni ibintu rero bibabaje mbere mvunira akagohe abategetsi b'iwacu nabo muri Afurika yose urya uyu munsi umuntu arakubitwa cyangwa akitwa wowe ukagumurorera kugira ngo n'umuntu atace duhuriye ko atace dupfana mugabo burya iyo bamaze guhera nawe urashyikirwa kandi noneho kira intahe nawe umunsi iyo bitari kirakora ariwo umunsi umwe izokora kandi bazobona bati bwa bundi iyo tumenya kare urakoze cyane
Thierry nawe urakoze Pacifique hari icyo wavugaho
ibi avuze birakomeye birakomeye amagorwa n'amarira twabonye imijyango y'ababuze isigaramwo ararengeje urugero burya icyaha cy'ukunyuruza umuntu kirakomeye gusa gusumba mbere nk'icyaha cyo kwica gusa risanzwe twese turazi ko tuzopfa umunsi umwe, turazi ko abacu bazogenda, urupfu ruzodutwara nitwa tuzi uko rumeze. Hanyuma iyo wawagiye ukabona uramushinguye, uramusezeye, uragira agahinda, ariko agahinda kagahera ukumva ko uwo muntu wawe yagiye. Kuri ibi by'abanyuruzwa ntibigere batogwa irengero ryaho, imiryango irajya mu ngorane zitagira izina, bakaheba bakagwara bamwe n'indwara zo mu mutwe, kubera ko iminsi yose hari abo twavuganye avuga bati iminsi yose mbyuka nizeye ko umuntu wanjye nza kumutora, numva adafite icyizere ko ahagagaruka ntazi yavuye, ariko kandi iminsi yose ku mugoroba ndasubira nkihebura nkabona ko umuntu wanjye yagiye atazogaruka. Ni ukuvuga ko icyaha cyo kugiruza umuntu ntatoga irengero ryiwe kimeze nk'ukwica umuntu iminsi yose ku miryango yabo, bimeze nk'uko yoba ari assassina rivire mu Gifaransa, yoba igenda isubirizwa iminsi yose. Umuntu urizera ko ariho ukaryama wahebuye ko atawukiriho, ukeye ukizera ko ariho ugasubira kuryama wahebuye ko atakiriho. Bamwe barambwira indoto barara baragira aho barota ababo bariko barabahamagara ngo nibaze kubatabara, abandi ni ukuri ni ibintu birengeje urugero iyo wumvirije ibyo imiryango isigaramwo ababo bamaze kunyuruzwa. Sindibaza ko hari umuntu afise umutima yarakwiye gusubira gukora icyaha nk'iki, na cyane cyane mu gihe dutwagwa n'ababikorewe. Icyo ni cyo gukunda kigera numva dutwagwa n'abarundi. Ndiko ndavuga ndazi ko abasendedefted benshi, ndazi ko abategetsi b'Uburundi benshi uyu mubabaro bawuzi, kuko babayeho bakinira ababyeyi babo. Sishobora kumva ingene babyuka basubiramo bya bintu nyene, rimwe na rimwe bakitwa ko ariko barihora ibyabaye 72, ugasanga ariko abikora ku bana b'imyaka 20, abana b'imyaka 25, 30, ku bintu cy'imyaka 46 bibaye, ukumva biriko byishugwa n'umwana w'imyaka 25, bagasubizamo wa mubabaro nyene nabo bakuriyemo, nabo barazi bazi aho bigeza kubabaza. Ni ibintu biteye agahinda. Hari ikindi kintu nagomba kongera ko ni ibyaha biteye ubwoba, bene ibyo bito bikorewe abantu b'abakezi. Ibyo ntibyari bimenyerewe cyane. Iyo bafashe umuntu w'umukenyezi bakamunyuruza, amatohoza twe dusishe yerekana ko uyu mukenyezi we wakorerwa ibintu bisumba ibikorerwa abagabo, kuko aragira guhohoterwa nk'uko abagabo bahohoterwa, bakaca bongera ko kenshi ibintu byo kumufata ku nguvu igihe kitari gito. Ugasanga umuntu aramaze nk'indwi zibiri bariko baramufata ku nguvu imbere y'uko bazoja kumugandagura. Urabona nawe umuntu w'umukenyezi agiye agapfungirwa mu nzu itazwi, atanu ashobora kuyigera ko bakamumarana nk'indwi zibiri, ibintu by'akamaramaza ibamaze kumwonona baramugize nabi, akaba ari usanga batinde bakamwica bakajya kumuta ahantu hatazwi. Ni ibintu birengeje urugero. Ndabona ko ariko turiko turata ubuntu bwose twari dufise mu gihugu cyacu, twari igihugu no mu rugamba rukomeye cyagira kurasa umukenyezi, ariko uyu munsi tugeze aho ushobora gufata umugore wa kanaka, umubyeyi wa naka, mushiki wa naka, ukamutwara ahantu ukamugarana amezi n'amezi uri inzego z'igihugu, ukamwonona uko ushaka, mu nyuma ukabona kumwica ukamuhamba abayumva batabizi.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ibiganiro tubafitiye n'amakuru kuri isaha aha niho agarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tukaba rero tuboneyeho akanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatu Arimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha kuri micro, ari kumwe nanje Fite Niyongabo wahagarikiye ibi biganiro, akabari Etienne Karekezi. Tubatumire rero kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika, ridahengeshanya kubashikiriza ibiganiro mwese mukunda. Harimwo n'ikiganiro gikomeye cyane kiba iminsi yose, kimara isaha ca muri sanga. mugire rero ibihe byiza mubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.